Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3.
Imisoro twakwa n'ibyo ducuruza usanga kenshi bisa nkaho bingana.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda binubira imisoro ikabije, ni mukanya mu makuru. Ariko turahera ku yo hirya no hino nk'uko mwateguriye kandi muyagezweho na Rosine Munezero.
Mwaramutse abaduteze amatwi mwese kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Sudani y'ubumanuko, aho inyuma yaho President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko atangarije ko yemeye inteko mvamakungu ingingo yari yasohoye mu kwezi guheze n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Bamwe mu bashingamateka aho muri Sudani y'ubumanuko bamenyesha ko leta ifise uburenganzira bwo kwihitiramo ibihugu abasirikare bovamwo, ibikoresho bozana hamwe n'igikorwa cyabo ingene cyo gitunganijwe. Zakaria Matur, umwe muri abo bashingamateka, avuga ko imvo ari uko bimwe mu bihugu bibanyi bya Sudani y'ubumanuko bifise umugambi wo gucukura ubutunzi bw'icyo gihugu. Onyoti Adigo aserukira imigwi mito mito mu nama shingamateka, avuga ko izo nteko mvamakungu zitegereza kuza zifise ibikoresho bikwiye byo gukingira abanyagihugu, ngo kuko abahari ubu badafise ibigo ibigwanisho bikwiye. James O'Cook, mwigisha muri kaminuza mu vyigwa vya politike, avuga ko leta ya Sudani y'ubumanuko idashobora guharira kuba sirikare ONU yorungika canke ibikoresho bazana inyuma yaho leta yemereye ingingo yo kuzana inteko mvamakungu. O'Cook avuga ko ONU mu itegeko ryayo riri mu kigabane cindwi ifise uburenganzira bwo gukoresha inguvu kugira ikingira abanyagihugu. James O'Cook aheraheza avuga ko ico baciza kuri leta ya Sudani y'ubumanuko ari uko yogarukana icyizere igaheza ikubahiriza amasezerano y'amahoro yateye ku igikumu mu 18 k'umwaka uheze w'ibihumbi 2015. Perezida Assange Muhammad wa Somalia avuga ko yifuza kubona urwaruka ruba mu mahanga rutahuka rugafasha gusanura igihugu. Ibyo Perezida Muhammad yabishikirije mu kiganiro yagiranye na n'umuyobozi w'Ijwi rya Amerika ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadishu. Perezida Muhammad avuga ko amashyirahamwe menshi akomeye yabikorewe utwabo akorera i Mogadishu, amaduka manini manini hamwe n'amahoteli ari ay'urwaruka rw'abasomaliya baba mu mahanga. Ayo mashyirahamwe yatanguye kubakwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 igihe umugwi w'iterabwoba Al-Shabab tujijwe muri ico gisagara. Ku kibazo kijanye n'ico Perezida Muhammad wa Somalia ariko arakora kugira tuzimitwe imigwi y'iterabwoba muri Somalia, yishu yavuga ko abajejwe umutekano bategereza kujana n'uburyo bushasha abagwanyi bakoresha mu bitero vyabo. Mwamenya ko igitero cya nyuma giheruka muri Somalia cyabaye itariki 30 z'ukwezi guheze k'umunani, cyahitanye abantu bashika kuri 20. Perezida Hassan Sheikh Mohamud yarongoye igihugu cya Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012, ategekanya kwitoza kandi mu mpera z'uyu mwaka amatora azoca mu nama nshingamateka. Inama ijejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iratera ivyatsi ibitero vya misile balistike vyakozwe n'igihugu ca Korea y'uraruko. ONU ivuga ko ishobora gufatira ibihano Korea y'uraruko ari hamwe bikenewe. Ibihugu bishika kuri 15 nivyo vyateye igikumu kuri iryo tangazo inyuma y'inama ihuta yabihuje kuri uyu wa kabiri. Inama y'umutekano ya ONU yatangaje ko yasavye umugwi ujejwe gucungera ibishigwa mu ngiro ry'ibihano ko wokongereza inguvu kugira ingingo zifashwe zishobore kubahirizwa. Samantha Power aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yabwiye abamenyeshamakuru ko muri iyo nama abenshi basabye ko bokongereza ibihano. Ibihugu vya Amerika, Ubuyapani na Korea y'Amajepfo nivyo byari byahamagaje iyo nama yihuta. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari mu nama y'abategetsi bazi y'umanuko yatangaje avuga ko ivyo bitero vya missile balistique bizigana ku butaka bw'ibindi bihugu bisa no gusotorana. Bivugwa ko Korea ya ruguru yari imaze gutera mu kirere imisire zishika kuri 22 uyu mwaka, bikaboneka ko yariko iritegura gutera izo missile balistique zatumbereye mu karere ka Korea y'ubumanuko. Perezida Rodrigo Duterte wa Philippines yatangaje kuri uyu wa kabiri ko yicuza kubona imvugo yakoresheje yafashwe nko gucyoza Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Duterte avuga ko intumbero yiwe ya mbere ari iyo kubahiriza ubwigenge bw'igihugu ciwe adashize inyuma imigenderanire myiza n'ayandi makungu na cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanzwe bakorana kuva kera. Mwamenya ko kuri uyu wa mbere ariho Perezida Duterte yari yagabishije Perezida Obama ko mu nama y'abategetsi bazi y'umanuko atohirahira ngo amubaze kubijyanye n'abantu bapfuye bahobwa programa yo kugwanya ibiyayuramutwe. Abantu barenga ku 2000 bakaba bamaze gupfa kuva Perezida Duterte afashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2016. Ibiro vy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahavuye bitangaza ko Perezida Obama yahavuye akura ku rutonde umubonano yari kugirana na Perezida Duterte. Perezida Obama akaba yahavuye acabonana na mugenzi we wa Korea y'umanuko Ben Rhodes umucekera cy'umuhanuzi ajejwe umutekano yatangaje kuri uyu wa kabiri i Laos muri Asia y'Epfo ku ibyo Perezida Duterte yavuze bigaragaza ko uwo mubonano ataco ari kuvamwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratera ivyatsi bitero biheruka kubera ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul ibitero vyabaye kuri uyu wa mbere bigahitana abanyagihugu batari bake.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abahagarariye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ejo barangije inama y'iminsi ibiri i Kigali bigiraga hamwe ibibazo byo kugera no kumenyesha amakuru mu karere. Bavuga ko Burundi buzi imbere mu bijyanye no kutubahiriza umwuga w'itangazamakuru. Tabita Mukamusoni yaduteguriye inkuru.
Iturigwa ry'ibimenyesha makuru vyigenga abamenyesha makuru bakandamijwe bahitamo guhunga abaharanira gateka kazina muntu birigwa barakurikiranwa n'ubutungane kubera igikorwa cyabo cyo gutera kamo leta kubibera mu Burundi muri iki gihe. Abarundi bakoresha ubuhinga ngarukana bumenyi bimwe bita WhatsApp na Facebook bakurikiranwa buhongo kubera makuru baba bahanahana bakoresheje ubwo buhinga. Bamwe basigaye bashima kudakoresha amatelefoni afise ubwo buhinga canke kuyasiga mu mihani wabo iyo basohotse. Ibi ni bimwe mu vyo aharaniragateka kazina muntu b'abarundi bari bitavye inama ya Human Rights First Rwanda bashikirije. Metode Tutuza umuhinga yigenga mu bijanye n'agateka kazina muntu yamenyesheje ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka urangiye abamenyesha makuru mu Burundi baratotezwa bamwe bakabura irengero ryabo hatavuzwe abari mu buhungiro n'ibimenyesha makuru vyaturiwe co kimwe n'abari mu mabohero.
Ngira bimeze murazi yuko abamenyesha makuru benshi bigenga bahunze igihugu. Murazi yuko amaradio yabo atagikora ahantu bavuga radio jinye munyagihugu nkavuga na radio Bonesha FM nkavuga na radio Isanganiro nkavuga na televizyo Renaissance. Ayo maradio nkuko mubizi ni yari niyo yumvizwa cyane mu Burundi gusumvya ayanda. Mugaca mwumva rero yuko mugiha ayo maradio atagikora no kuvuga yuko ibyerekeye uburenganzira bwo gushikiza icyumviro bwo gutanga ibyiyumviro mu Burundi bugiramiwe.
Metode avuga ko leta y'u Burundi ariyo yonyene itaratora itegeko ni uburenganzira abanyagihugu bwo gushikira makuru.
Ikindi twabonye muri iyo nama nuko mu Burundi nta tegeko turaronka riha uburenganzira abarundi kuronka amakuru icyo bita mu Gifaransa loi sur le droit d'accès à l'information. Mu bindi bihugu byo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburengerazuba ayo mategeko arahari. Novuga nka Uganda avuga Kenya yagiyeho kijya ejo na Tanzania.
Mu gihugu cya Kenya byose ntivyera ngo de ariko leta iherutse gushira itegeko ryo gushikira makuru. Sandra umunyamategeko ava muri iki gihugu yatubwiye ko bashima intambwe bageze ko.
So yes, it's there, but sort of vigilance in terms of making sure they are protected and also just making sure that they are not limited, but we can say considerably in the region they are faring better.
Mu gihugu cy'u Rwanda itegeko ryo gushikira makuru ririho ariko ngo byari bikwiye ko riba uburenganzira bwo gushikiriza makuru aho kubitegeko. Bivugwa na Fidel Gakire umenyesha makuru w'u Rwanda akaba narongo ihuriro ry'abamenyesha makuru baharanira gateka kazina muntu mu Rwanda.
Twungutse ko itegeko ryo kumenyesha makuru ryo kugera ku makuru ryakagombye guhindurirwa inyito rikitwa itegeko ri uburenganzira bw'umuturage cyangwa bw'umunyamakuru kugera ku nkuru nibibe freedom freedom of accessing to the information ahubwo right to access to the information se mu kinyarwanda wavuga ko ari uburenganzira bwo kuba twajya ku makuru bityo bigatuma twebwe dushura kuba twabibaza ukumva ko ari uburenganzira bwabaho kugira ngo umuntu ase naho abyita ngo nubu ni itegeko ryemera abantu kugera ku makuru ariko ridatanga uburyo byashyirwa mu bikorwa
abatunganije inama aribo Human Rights First bavuga ko batunganije inama kugira amenyesha makuru mu Rwanda bigire kuri bagenzi babo bo mu bindi bihugu byo muri uyu mujyango wa Afrika y'Ubuseruko Francine n'umunyamategeko wo mwishira hamwe Human Rights First
impamvu twateguye inama rwego rw'akakarere twashatse kugira ngo dusangire ibitekerezo mu byerekeranye kwisanzura mu itangazamakuru no kugira uruhare mu gusohora ibitekerezo kuko ibyo byose tuzi ko hari icyo turushanwa access to justice mu Rwanda cyangwa freedom of expression mu Rwanda itandukanye wenda no muri Kenya i Burundi cyangwa se no muri Tanzania ni muri urwo rwego twabahamagaye kugira ngo dusangire ibitekerezo kandi twungurane dusangire na experience mu mirimo dukora nk'abantu baharanira agateka kazi na mundi cyangwa civil societies
tukabibutsa ko mu Burundi umumenyesha makuru Jean Bigirimana w'ikinyamakuru iwacu baherutse kuburi rengero giwe nayo umenyesha makuru Egide Mwemero wa Radio RPA agira kwiza umwaka afungiwe mu gihugu cha Congo atawuramenya icazira I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urukiko rwa Afrika rushinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubwa rubanda rwaraye rutoye abayobozi barwo bashya president mushya yitwa Sylvain Auré akomoka mu gihugu cya Côte d'Ivoire yabwiye ijwi rya Amerika ko icyihutirwa ari ugushishikariza ibihugu bya Afrika byose kwemeza amasezerano agenga urukiko Pierre Claver niyo nkuru ararusha icyicaro gikuru cy'urukiko rwa Afrika rushinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubwa rubanda aratugezaho iyi nkuru
Indongozi nshasha za Sentare ya Afrika ijuru gateka kazi na muntu zivuga ko mu myaka ibiri zizomara zifuza ko ibihugu vya Afrika bishira umukono ku masezerano yayo biba byinshi kugira ngo abanyagihugu bahotegwa n'inzego za leta bashobore gutunganirizwa ibihugu byose vya Afrika byaremeje ko iyi sentare ibaho 30 muri byo biramaze gushira umukono ku masezerano y'iyi sentare naho biruko ibihugu 8 vyonyene nivyo bimaze kwemerera abanyagihugu n'amashyirahamwe yigenga kwitura Yisenare ibi navyo ni Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mali, Uganda na Tanzania mu gihe Rwanda ruheruka kuva muri bihugu 8 vyemerera abanyagihugu kwitura Yisenare umukuru mushasha w'Yisenare aturuka mu gihugu cha Côte d'Ivoire Sylvain Auré avuga ko yingengo izotangura kuja mu ngiro kuva mwakuza kandi ko ariho ingaruka mbi zizotangura kwibonekeza
Rwanda fese declaration
Ahagira tugwanda gwatuye umukono ku masezerano ariko uyu mwaka gwarisubiye ko rurasinyura ati ca mbere twakoze twaravyakiriye hama turiko turaba inkurikizi kuko hari manza zari zarashingishijwe n'abantu ku giti cyabo canke amashami yigenga ati yo ngingo ntikora kuri zo manza kuko izotangura kuja mu ngiro inyuma y'umwaka umwe ati ubu tumaze kwakira imanza zirenga ijana nubwo tubona ko sentari maze kumenyekana impinga iracari ndende tubwirizwa gukomeza igikorwa cyo kuyimenyekanisha ibice birenga 90% by'izo manza niza abatanzania bidasigura ko ariho hakogwa yote kwa yakirimo umuntu gusa oya ahubwo nuko ariho sentariri
ifole comprendre la cour se situe en Tanzanie
Mundongozi shasha harimo umucamanza w'umunyarwandakazi Madame Marie Thérèse Mukamuriza utwara sentare ya Afrika ijirwa gateka kazi na muntu avuga ko atari gushane ku Rwanda rutanga uwiserukira kandi gwarasinyuye amasezerano
en fait pour être élu à la cour
Agira ati kugira sentare yakire umucamanza nuko igihugu ciwe kiba cemera iyi sentare nubwo kitoba cemera abanyagihugu bacu kugitura ati cangombwa tugiye gushira imbere nuko ibihugu byinshi mbere bikunze byose byo kwemerera abanyagihugu kwitura iyi sentare mu gihe bahotewe n'inzego za leta ati na Rwanda rwasinyuye abanyagihugu n'amashami yigenga baracafise uburenganzira bwo guca muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nayo ikatwitura nkuko biri ku bindi bihugu nka Libya Changi Kenya ati ari manza zirahaze ibyo bihugu
Kenya par exemple parce que c'est la commission qui nous a saisi
na wabiru uko haricho izi ndongo zinshasha zivuga ko aliki wazo gikomeje nikijanye ni manza zichibga aliki bihugu bimwe bimwe bigea kwe gamaguru mkuzichida mwangiro kukata bihano ovizatege kanijwe.
Les décisions de la cour sont obligatoires et exécutoires.
Atamatege kavuga ko ingingo z'isentare zibwirizwa gushikwa mu ngiro zose ubwo nyene ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Ati gusa inama shikiranganje umwe bwa Afrika nibwirizwa kubikurikirana atahande naho amashami yigenga n'amaradiyo nibo bagondoza amareta gushira mu ngiro izo ngingo. Ati kine nuko umujyango umwe bwa Afrika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'isentare. Kuva mwaka wa 2006 yisenari itanguye kwakira imanza nta murundi numwe arayitura mu Rwanda. Hamaze kuvayo imanza zitano harimo kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza atwara umugambwe FDI inkingi utaremegwa n'amategeko. Cyeclavine Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Waba utekereza iki kubugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki kubumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bufatanije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ejo bwakoze umukwabo wo gufunga amazu y'abacuruzi batishyura imisoro n'amahoro. Abacuruzi bariko bavuga ko badakwepa imisoro ahubwo ko basabwa ihanitse. Erika bagira ubusa araduhiye inkuru.
Uyu mukobwa wo kwishyuza imisoro n'amahoro mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bibanza hazwi nka quartier commercial ndetse na quartier Mateus ihombi hafatwa nk'izingiro ry'ubucuruzi bw'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority bwarebaga niba abacuruzi barasoze uko bikwiye bwasanga batarabikoze bugahita bufunga imiryango nta byinshi cyane ko bari bitwaje ingufuri. Bwarangiza bukomeka itangazo ku nzu rivuga ko zifunze kubera kutishyura imisoro. Ku bacuruzi baravuga ko batanga gusura ariko ko imisoro basaga ubwayihanitse cyane kubakishakisha. Uyu uri mu kigero cy'urubyiruko yahamirije Ijwi rya Amerika ko ntako atagira ngo agerageze mu mpande zitandukanye z'igihugu ariko ko nta mpinduka abona.
Imisoro twakwa n'ibyo ducuruza usanga kenshi bisa nkaho bingana njyewe nakoreraga muri uyu mujyi wa Kigali. Noneho kugira ngo nzajye kubona inzu yo gukoreramo nkasanga ni ikibazo gikomeye kubera ubushobozi ntari mfite bwo gukodesha inzu na metero kuri metero kugira ngo nshyiraho ndandazeho utuntu bikananira. Ndavuga reka njye kugira geza mu cyaro ubu none handa korera Nyagatare ariko ntangazwa n'ukuntu Nyagatare ari umujyi mutoya n'abantu baba bafite santima zo gukora ariko ubu ngubu ugeze mu mujyi wa Nyagatare usanga amazu menshi yambaye ubusa nta bantu barimo abacuruzi baravuyemo barafunze barabiretse. Imisoro ni ngombwa ko tuyitanga nibyo. Icyiza nuko cyagishora umuntu afite arimo gucuruza mwazajya mureba kapita umuntu afite none mukamwaka imisoro mugiranyije na kapita afite. Nago banki yatanga ipatante n'umucuruzi ucuruza telefone 10 ugasanga niba ari patente nimwe amahoro namwe.
Abasoreshwa batubuzima buragoye guko muri iki gihe n'amafaranga sana yaraburi wirengero kandi amategeko yagomba kubahirizwa.
Ubuzima buragoye ari ugucuruza urirwa wice ukageza nimugoroba iyo uje kwa kumusoro ntago ureba ko ntacuruje bikomeje gutya biragoye. Iyo n'umuntu w'umugabo ava mu rugo akageza saa 6 ataracuruza 10,000 warangiza ukaza ukamufungira 40,000 kandi n'icumi atararibona ntago aba yanze kuyatanga. Ahubwo ni ikibazo kiri he kiri hano muri uyu mujyi nibyo ducuruza twarangwe ntago tubona ababigura.
Kuko abacuruzi bakomeje kwinubira ko imisoro ihanitse nk'imwe mu mpamvu zituma bamwe batinda kuyishyura. Ubutegetsi buvuga ko bwishyuza imisoro bushingiye ku by'amategeko ateganya. Bwana na Vedaste Nsabimana n'umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge wungirije ushinzwe ubukungu.
Buriya buri mwaka iyo utangiye inama njyanama ifite inshingano zo kwemeza umusoro n'amahoro agomba kwishyuzwa buri mwaka nyine. Inama njyanama muri uyu mwaka ntago yigeze ihindura tarifu abantu bari basanzwe bishyurwa. Ibiciro barimo kwishyuzwaho ni ibyari bisanzwe. Ubwo turafatanya n'inzego z'abikorera washobora kuba ari uwinjiye mu bucuruzi vuba kugira ngo tubasobanurire.
None abarangije gukomanyirizwa mu bikorwa byabo by'ubucuruzi barakurikizaho iki?
Ubu barafunze nta kundi ntago turi buburane. Turategereza tugende dushakishe ku muzindi mpande ku ruhande. Dushaka amafaranga tugende dusore. Ariko biratugoye kuko ndagenda nyake mugenzi wanjye nk'ideni. Ngaruke ncuruze nishyura wa muntu nagujije. Urumva ni bwa buzima buzahoraho gutyo butarimo guhinduka. Biritwa ngo turacuruza ariko ntiducuruza.
Magingo ay'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bwatubwiye ko muri uyu mukwabo bwatangije bugomba kwishyuza imisoro ingana na miliyoni 800 z'amafaranga. Abacuruzi bagombye kuba barishye mu myaka itandukanye. Buravuga ko noneho bwihaye iminsi 40 ishobora kongerwa ngo be bwakusanyije aka kayabo.
Igikorwa cyose nta gikorwa kitagira gahunda. Twihaye ko muri iyo minsi 40 dufatanyije na Rwanda Revenue tuba twanyuze kuri abo bacuruzi bose. Ubwo iyo minsi 40 nirangira tuzakora isuzuma bikorwa turebaho tuzaba tugeze. Iyo minsi ishobora kongerwa hataza kugera n'umucuruzi ubyumva ubereyemo leta imisoro akumva ko ati ndabimenye ni iminsi 40 nishira nzongera ngaruke. Iki gikorwa ni igikorwa kizahoraho.
Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana amakuru y'abacuruzi b'abanyarwanda binubira kuba imisoro ihanitse bagahitamo kwimura ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu bindi bihugu. Kuri iyi ngingo si umugore twasanze bakomoreye ku iduka bigaragara ko ririmo ibicuruzwa bitarengeje agaciro k'ibihumbi 500 y'u Rwanda. Muri Mateus warabivugaho iki?
Mu bindi bihugu byo wabishobora yagenda kubera ko ubone imikorere ntayo abakiriya ntabo twishyurwa imisoro nayo ukabona tutayabona. Uko buriya yaboneka n'umuntu yagenda akahita yishyura akibwiriza.
Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro giherutse gutangaza ko mu ntego cyari cyiyemeje mu mwaka wa 2015-2016 yo kwinjiza miliyari 960 z'amafaranga cyinjije miliyari 1001. Ingengo y'imari ya 2016-2017 irangana na miliyari 1949 kandi ubutegetsi buvuga ko 62% byayo bigomba kuva mu misoro y'imbere mu gihugu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ikiganiro Amerikana. Amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba mu ibanga, ariko burya siko byahoze kera. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1888 umujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky mu burasirazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga. Kugeza icyo gihe abantu batoraga ku mugaragaro mu gihugu hose. Umuntu yavugiraga hejuru mu ruhame watoye, ariko byateraga impagarara, inzangano ndetse n'amahane mu baturage. Louisville yise iryo tora rishya Kangaroo kuko yari yakuye urwo rugero rwa bene iryo tora mu gihugu cya Australia, iwabo w'inyamaswa yitwa Kangaroo cyangwa se kanguru mu Gifaransa. Nubwo ariko uyu mujyi wa Louisville ari wo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga, leta urimo ya Kentucky siyo yabimburiye izindi leta kuyakoresha, ahubwo yaje kuba leta ya Massachusetts. Ubu buryo bwakwirakwiye vuba vuba cyane mu gihugu cyose, ariko nyamara Carolina y'Amajyepfo niyo leta ya nyuma muri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itora ryo mu ibanga hari mu 1950. Abahanga mu mateka ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ingaruka ya mbere y'itora ryo mu ibanga ari ukugabanuka kw'abaturage bajya gutora. Mbere abajyaga gutora barengaga kenshi na kenshi 80%. Itora ryo mu ibanga rimaze gukwira mu gihugu, batagiye kugenda baba bake bake kugera aho muri iki gihe abari hagati ya 40% na 50% bajya gutora rimwe na rimwe. Naho abari hagati ya 15% na 20% bo ntibajya banatora na rimwe bibaho. Kurundi ruhande ariko aba bahanga mu by'amategeko ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza nanone ko gutora mu ibanga byahinduye byinshi mu buryo bwiza muri demokarasi kuko byatumye abantu bigirira icyizere kurusha mbere. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije ndabashimiye cyane. Nshuti zacu, ubu none Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Icyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byo mu karere ko muri Afrika, Linda Thomas Greenfield, yarabonanye n'abagize umugwi ujejwe kugwanya ruswa ku itariki 25 z'ukwezi k'8 kugira baganire igikorwa kibandanya cyo kugwanya ruswa mu gihugu cya Nigeria biciye mu gutanga inyigisho. Abagize uwo mugwi uhuza abantu bava mu madini atandukanye barasangiye ivyiyumviro n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika, Linda Thomas Greenfield, ku ngaruka za ruswa ku bijanye n'iterambere ry'igihugu ca Nigeria n'ingaruka ku nzego za Leta hamwe n'ivyerekeye kwisigura ko abategetsi ba Leta ku vyo bakora. Baraganiye imigambi yabo yo gushira imbere utwigoro two kugwanya ruswa biciye mu gutanga inyigisho zifasha gutuma ukwizigira abantu vyiyongera. Linda Thomas Greenfield yarashimiye abayoboye abandi mu vyerekeye amadini ku gikorwa cyabo ku kibazo kijanye na ruswa gihambaye cyane ku vyerekeye igihugu cya Nigeria. Yabasavye kubandanya gukorera hamwe nk'umugwi no gukorana n'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria. Linda Thomas Greenfield abasaba kubandanya bakorera hamwe kugira bakomeze imigambi yabo yo kugwanya ruswa. Avuga ko mu mabanga bajejwe yo kubera karorero abandi muri Nigeria bategerezwa gufata ingingo zikomeye cyane zo kwinjira mu mizi y'ikibazo cya ruswa. Linda Thomas Greenfield atangaza ko bayoboye abandi mu madini atandukanye muri Nigeria bazokura inyungu mu gukorana n'abandi bajejwe guserukira inyungu z'abanyagihugu kugira bitume abo banyagihugu babo baba mu mahoro kandi batekana kurushiriza.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko mureke Rosine Munezero atwibutse muri make amakuru y'iki gitondo.
Inyuma yaho President Salva Kiir wa Sudan yumanuko atangarije ko yemeye inteko mva makungu ingingo yari yasohowe mu kwezi guheze n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Bamwe mu bashinga amateka aho muri Sudan yumanuko amenyesha ko Leta ifise uburenganzira bwo kwihitiramwo ibihugu abo basirikare bovamwo ibikoresho bozana hamwe n'igikorwa cyabo ingene cyo bagitunganijwe. Zakaria Matur, umwe muri abo bashinga amateka, avuga ko imvo ari uko bimwe mu bihugu bibanyi bya Sudan yumanuko bifise umugambi wo gucukura ubutunzi bw'icyo gihugu. Naye President Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia avuga ko yifuza kubona ugwaruka ruba mu mahanga rutahuka gufasha gusanura igihugu. Ibyo President Mohamud yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'umuyobozi w'Ijwi rya Amerika ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadishu. Inama ijejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iratera ibyatsi bitero bya misile balistike byakozwe n'igihugu cya Korea y'uburaruko. ONU ivuga ko ishobora gufatira ibihano Korea y'uburaruko hamwe ari hamwe bikenewe. Ibihugu bishika kuri 15 nibyo byateye igikumu kuri iryo tangazo.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.